nkuko urwandiko rw'urubanza rwaciwe na sentare nkuru ya komine Muhama uraruko bw'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura rubyerekana uko 18 abahanywe n'abagabo gusa bose n'abarundi. Uru rwandiko rutondagura amazina yabo yose y'ikirundi n'ubukirisuru bwa rutini baguriwe n'icyaha cyo kuba mu kagwi k'iterabwoba no guhungabanya umutekano w'igihugu n'abenegihugu, none bahanishijwe gufungwa ubuzima bwabo bwose. Abandi bagabo batatu baciriwe na sentare nkuru ikukira komine Muhama nyororo w'imyaka 20 baguriwe n'icyaha cyo gufasha akagwi k'iterabwoba. Babiri bo muri uwo murwi wari warezwe n'umushyizamanza bateka ko icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu barejejwe n'umucamanza. Abaciriwe urubanza gukora 21 bategetswe kuriha indishyi y'akababaro bahuriye ko ingana n'imiliyoni 600 z'amarundi. Azohabwa Leta y'Uburundi kubera abantu bapfuye ibintu byononekaye harimo ivuriro, ni ko umucamanza yategetse. Abahanywe kandi nibo babwirizwa kuriha amagarama. Urubanza rwaciwe mu ntahe yo kwa 28 ukwezi kwa kabiri umwaka, ariko ingingo imenyeshwaho yerekeye kwa 30 ukwezi kwa gatatu guheze. Ababuranyi nta mushingwamanza bari bafise. 19 muri bo bari bahungiye mu Rwanda nyuma y'ibitero bakoze ku butaka bw'u Burundi. Kwa 31 ukwezi kw'2021 u Rwanda rwabakije igendereza ry'u Burundi, hari n'abaserukira umurwi wo kugenzura w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu byo mu biyaga binini bya Afurika CRGL hamwe na ONU. Umukuru w'iperereza ry'igisirikare cy'u Rwanda Jenerali Major Vincent Nyakarundi yavuze ko icyatumye u Rwanda rubatanga ari intego rwihaye gutsimbataza no guhamya amahoro mu karere hamwe no gukomeza umubano mwiza. Abo bantu 21 bakiriye urubanza babizwa kuba mu murwi w'abarobereri ufatwa na Leta y'u Burundi nk'uw'iterabwoba. Inyuma y'iminsi u Rwanda rubashije u Burundi, umushyizamanza Kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yatoye itangazo avuga ko umunyapolitike Alexis Nduhije ari mu buhungiro yikekwa kuba ariwe yashinze Rwetabara yatorewe umutahe mpuzamakungu.
Amatohoza amaze gukorwa arerekana ko ivyo bitero bikorwa n'akagwi k'iterabwoba karongowe na Alexis Nduhije ari nawe ari ku isonga ryako. Kubera ko abo barongoye ako kagwi kwavuze bataba mu Burundi, twaciye dufata ingingo yo kubasohorera imitahe mpuzamakungu kugira ngo ibihugu bibahaye indaro bibahagarike hanyuma bibashikirize ubutungane bw'u Burundi baciwe imanza.
Ubwo rubanza ruciwe mu gihe imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda yayatotekaye mu 2015 nyuma y'irikwa ry'ubutegetsi ryaburizwamo mu Burundi, bamwe mu barigerageje bagahungira mu Rwanda iriko iranagurwa. Inyuma y'imibonano y'abategetsi batandukanye bo mu rwego rwo hejuru barimo Perezida Ndayishimiye na Kagame mu mpera z'indwi habaye agasuruzo. Umugambwe Kandi David De uri ku butegetsi mu Burundi wahora uhamagarira abanywanyi bawo kuja mu mabarabara gutuka mu gihugu cy'u Rwanda warungitse mu mpera z'indwi intumwa kuja kwifatanya na mugenzi wawo utwara igihugu FPR Inkotanyi mu Rwanda. Wari ku himbaza imyaka 35 umaze ubayeho. Sikiya kishimira Imana icyegera cy'umunyamabanga mukuru wa Sende FDD niwe yari umukuru w'intumwa za Sende FDD yateye amashuri u Rwanda n'indongozi zarwo zikomoka muri FPR.
Imyaka yo kwiyegura Inkotanyi iri ku butegetsi mu Rwanda turabona ibyagiye birakorwa, cyane cyane iterambere ryo mvuga nti nkubaza mu Rwanda kenshi itemeje mvuga nti rifatiye ku bintu bibiri: umutekano mu gihugu, icya kabiri isuku. Nakabirya mugabo FPR Inkotanyi washize mu gihugu kugira ngo kibashe gutera imbere ndetse n'amakungu acizere. Uno munsi aho u Rwanda rugeze mu by'iterambere rurashobora kubera akarorero n'ibindi bihugu bibanye dusangiye umuryango, turabishima by'ukuri.
Uguhanahana abagizi ba nabi abatwara intara za Cibitoke n'intara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda babigarutse ko mu nama yabahuje hagati mu kwezi kwa gatatu guheze. Twakwara itegeko umuyobozi w'intara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda:
twumvikanye ko mpande zombi dufatanya kubera ko hari bamwe mu bagishaka guhungabanya umutekano cyane cyane baturutse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahari imbibi y'imitwe yitwa intwaro n'imitwe y'iterabwoba. Bamwe bakaba bagifite gushaka kwambuka guhungabanya umutekano w'abaturage cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda baciye mu Cibitoke. Twumvikanye rero ko tugiye kuganiriza abaturage cyane cyane bo mu makomine ya Mabayi ndetse na Bukinanyana bareke kuba baha ubufasha ubwo ariko bwose cyangwa se kuba bagwa mu mutego kuba bakwifatanya n'abo bagizi ba nabi. Kubafashije abo bantu cyangwa se uzajya bifatirwamo, tuzajya tujya kumwereka abaturage akanagaragaza n'abamufashije kugira ngo bafatirwe ibihano. Abazafatirwa gufatirwa muri ibyo bikorwa byo gushyigikira abahungabanya umutekano mpande zombi twiyemeje ko bazajya bakurikiranwa bagahanwa
Alexis Nduhije yari yamirije kenshi byagirije z'ubutungane bw'u Burundi yavuga ko atanzira y'umuheto washyira imbere ahubwo ubutegetsi bwa CNDD bushaka kumwambika ibara ariko ashimangira ko n'abahisemo izindi nzira ari uburenganzira bwabo Eroje Urikaneza y'u Amerika